ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye gutandukana. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya America tudatinze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi na Louise Bigirimana.
Urakoze Thomas tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abategetsi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu bavuga ko bashinga amateka bico gihugu bahembwa amafaranga y'umurengera renga ibihumbi 21 by'amadolari ku kwezi bavuga ko ayo mafaranga ateye ubwoba ugereranije n'ingene Kongo iri mu bihugu bikenye ku isi. Umunyapolitika atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Martin Fayulu yasabye amatohoza yihuta kuri iyo mishahara. Fayulu avuga ko bibabaje mu gihe 70% by'abakongomani babeshejweho ni dolari 2 ku munsi. Umushinga mateka Samuel Mbemba akorana n'umukuru w'inama nshinga mateka muri Congo yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko amakuru ashikirizwa na Fayulu ari binyoma. Ariko Trezor Kibangura umusesenguzi wo mu kigo cy'ubushakashatsi cyitwa Ebuteli avuga ko iyo mishahara ari ukuri. Kibangura sigura avuga ko amafaranga ahabwa inama nshingamateka atazwi kandi ari mu gifungu kinini menshi agakoreshwa mu gutanga imishahara irenze urugero. Kurya ibiturire muri Congo byabaye akaranda icyo kigukiza ku mwanya w'igihumbi kimwe wijana na 69 ku bihugu ijana na 80 vyimonogoje mu kurya ibiturire mu cegeranyo cyo mu 2021 casowe n'ishyirahamwe Transparency International. Muri Afrika kandi umubikira w'umunyamerika kazi w'imyaka 83 yari yaranyurujwe n'abajihadiste mu buraruko bwa Burkina Faso mu kwezi kwa kane ubu yararekuwe kaba yidegembya. Ekleziya Katolika muri Burkina Faso yavuze ko mu kenyezi ko mubikira Suelen Tenson ari umubikira wo muri kongregasiyo y'aba Marianite bo musaraba mwiranda yari yanyurujwe ari muri paruwasi yarwo aho yakorera kuva mu 2014. Muri Leta Zunze za Amerika umuvugizi w'ubushyirangange bw'imigendranire n'andi makungu yaremeje irekugwa ry'umunyamerika yari yaranyurujwe muri Afrika y'uburengero ariko ntiyamuvuze izina. Ariko Tennyson niwe munyamerika wenyine yari mu minwe y'abajihadiste muri ako karere. Igisagara cya Yarko kiri hagati y'ibisagara bya Kayanadori mu buraruko bwa Burkina Faso na karere kasinzikajwe n'abajihadiste bashamikiye ku mihari ya Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu. Muri ako karere nyene ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku wa gatatu ko abasivile bashika kuri 50 bishwe mu bikorwa bya gisirikare byakozwe n'igisirikare cya Mali kiri kumwe n'inteko z'abanyamahanga ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kane. ONU ikunze kwagiriza abasirikare ba Mali kwica abasivile mu kivunga hamwe nabo bakeka kuba abajihadiste mu migwano ikunze kubahuza n'imihari y'iterabwoba. Leta ya Mali igizwe ahanini n'abasirikare irikigwanya imihari y'iterabwoba ibifashijwemo n'abasirikare b'abacangiro bakorera ikigo Wagner cyo mu Burusiya. ONU ivuga ko ubwo bwicanyi bwo mu kwezi kwa kane bwabereye ku isoko iri mu gace ka Hombori mu ntara ya Duanza. Abasirikare barashe inyuma yaho imodokari barimwo ziturikijwe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara. Amakuru ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine jo ku munsi wa gatatu Uburusiya na Ukraine byaragiranije ibitero byakozwe hafi y'ihinguriro ry'amasoko ntanganguvu rikoreshwa n'ubuhinga nikleyere mu manuko bwa Ukraine. Hasanzwe hari amakenga yuko hagizwe igitero bishobora kuvamwo ingaruka mbi cyane. Ibyo byiyongereye ku zindi mpari n'ibirego bamazemwo indwi zitari nke. Bagirizanya ibitero hafi y'ihinguriro ry'amasoko ntanganguvu riri ahitwa Zaporizhia. Ivyo bibaye mu gihe abakozi ba ONU bajejwe kugenzura umutekano w'aho hantu bashitse muri Ukraine ejo nyene kwirabira ibyahabaye mu ndwi iheze. ishirahamwe Gazprom ry'Abarusiya ritanga imyuka ya gaze iva kuri iryo hinguriro ryaciye rihagarika irungikwa rya gaze ca mu miringoti ija mu bihugu bya Buraya. Ibyo byabaye inyuma yaho ryari ryaratangaje ko rizo bikora mu ntumbero yo kunagura iyo miringoti. Ishirahamwe Gazprom rimenyesha ko iyo miringoti izokugagwa gushika ku munsi wa gatandatu. Nayo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bw'isi, indege za Isiraheli zarateye ikibuga cy'indege cy'i Aleppo mu buraruko bwa Siriya ejo ku munsi wa gatatu. Itorokanzo ry'amakuru rya leta ya Siriya Sana ryavuze ko izo ndege zateye misile zine kandi hari byononekaye ariko nta bafuye yatangaje. Ishyirahamwe ryo muri Siriya riharanira agateka ka muntu rifise icyicaro gikuru mu Bwongereza ryavuze ko izo misile zaguye mu ibarabara ry'indege hamwe no mu bubiko aho ku kibuga cy'indege, akwekwa ko hari habitse misile zatanzwe na Irani. Ku munsi wa kane w'indwi iheze icyo kimenyeshamakuru Sana cyavuze ko abasivile babiri bakomerekejwe n'ibitero by'indege za Isiraheli mu ntara ya Hama hamwe na Tartus muri Siriya. Kuva hatangura intambara muri hagati y'abenegihugu muri Siriya, Isiraheli imaze kugaba ibitero by'indege biharugwa amajana mu buraruko bw'icyo gihugu kibanyi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Aha mu Burundi, leta yatwitse ibirwanisho bicira umuriro yakuye mu baturage bari babitunze binyuranyije n'amategeko.
Turavye mu myaka yahera ibirwanisho byatogwa byari byinshi cyane, byashika nko mu 2000 byatogwa ku mwaka. Mugabo ubunye turageze aho dutora nk'ibirwanisho bishika hagati y'igihumbi.
General Major Generose Ngendanganya akuriye SNAP, urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ry'ibirwanisho bito bito bicira umuriro mu Burundi. Mu Rwanda, ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko dosiye ya Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Naho abasirikare ba Uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo barafata urukingo rw'icyorezo cya Ebola. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru tuyahere kuri iyi y'umuririmbyi w'umunyarwanda Itahi Wacu Bruce, uzwi ku izina rya Bruce Melody. Ejo yatawe muri yombi amara amasaha make mu maboko ya polisi y'u Burundi. Amasoko yacu muri iki gihugu cy'u Burundi yemeza ko Bruce Melody yafashwe bisabwe n'umwe mu bategura ibitaramo mu Burundi yari abereyemo umwenda w'amafaranga. Diane Ninahazwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umwe mu begereye ubushikiranganji bw'umutekano muri ico gihugu yemereye ano makuru ijwi rya Amerika inyuma y'igisa nk'ukujuragirika kwabaye ku bakoresha imbuga ngurukana bumenyi, aho bamwe bavuga ko yarekuwe abandi barimo n'abegereye ubutegetsi bakabihakana. Mu butumwa bugufi umenyesha makuru ijwi rya Amerika yarungikiye uwo yegereye ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi, yamwandikiye ati: Bruce Melody yoba agipfunzwe canke yarekuwe? Nawe asubiza agira ati: arapfunzwe. Umenyesha makuru inyuma yo guhamagara wegereye ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi ariko nafate telefone yiwe, yabandanije amubaza mu butumwa bw'inyandiko niba ibiteramo vya Bruce Melody bikibaye. Nawe amusubiza amurungika ku rubuga rwanditse ko ivyo biteramo bitakibaye, agira ati: rabaha, nta giteramo na kimwe azogira kuko arapfunzwe. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi bwashishije ubutumwa ku rubuga rwabwo bwa Twitter buvuga ko Bruce Melody afungishijwe icamaso ku mvo z'amatohoza afatiye ku vyaha vy'ubutekamutwe escroquerie mu Gifaransa. Gusa ubwo butumwa bwagiye gufutwa inyuma y'umwanya butangaje. Ijwi rya Amerika ryabajije isoko ryabwo ryo muri ubwo bushikiranganji aho Bruce Melody afungiwe, ariko ryanka kwishura iki kibazo. Ico bikoze ibimenyesha makuru bikorera mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi vyatangaje ko Bruce Melody yahatiwe ejo kwa gatatu ibazo mu biro vy'Inyamiramabi biri muri quartier ya Bwiza mu kiringo c'amasaha arenga atatu. Bruce Melody yahagaritswe amaze kugera I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi ku busabe bw'umurwizatunga yitwa Tusa asanzwe anategura ibiteramo. Tusa dash bise ku mbuga ngurukana bumenyi Boss yagiriza Bruce Melody ko amuheraniye amadolari ya Amerika 200,000, ayo nayo akaba yababa imiliyoni 7 z'amarundi, yamuhaye ategura igiteramo yarabwirijwe kuzamwo mu Burundi mu ico ryo mu mwaka uheze, ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya. Andi mafaranga Tusa yata Bruce Melody ni miliyoni 30 z'amarundi umurwizatunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi. Mu kwisigura nk'uko tubikesha amasoko yacu mu Burundi, Melody yagize ati management yanje yarahindutse. Ayo mafaranga avuga sinzi uko yayatanze, kugira ariko tworoshe ibintu turashobora kumuriha izo dolari 200,000, ariko izo miliyoni 30 z'amarundi hazo turiko turatanga. Ihagarikwa rya Bruce Melody ribandanya kuvugisha benshi barimo imice itandukanye y'abantu. Umwe mu bakozi b'umwe bwa Afrika ya Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia yegereye ubutegetsi bwo mu Burundi yabwije rya Amerika ati na kambaro kibara aba bikoze ntibari babwirijwe kubikora na Ligue Burundi ubu aribwo buramutswa EAC. Iki kibazo ico nzico nuko camaze gushika kwa President Neva, naho unyemeje ko ibiteramo vya Melody bitazoba bishobora guhindura umurindi bikaba kugira ngo Burundi byambika gashambara. Reka ejo nzoba nkubwira ibikurikira mvuganye nabegereye ibukuru kundusha ino dosye, ariko umenye ko ari dosye yo kudafata minenegwe. Mu baririmvyi nabo bamaze kugira ico bavuga kwitabwa muri yo mpiga ya Bruce Melody harimo umurundi Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati ibi ntivyari bikwiye kugenda uku, mu mureke Bruce Melody akore concert yiwe, amafaranga mwamufitaniye muyishuzanye ukundi kuntu mutarinze kumaramazanya. Ivyabaye kijya gihe vyari bintu birengeye aba artists. Wundi nawe asa nk'ukurikira imyidagaduro yo mu Burundi ku rugaga rwe rwa Twitter yanditse ati umuziki ntanzigo, aho ndi teramiye kugacupa mwibare bari kwavuza akaririmbo ka Melody akanywafu, politike n'umucafu nibatureke twimanukire ino weekend. Bruce Melody yatawe muri yo inzego z'umutekano mu Burundi ejo kwa gatatu, aho yaragiye kuremesha ibiteramo bibiri birimo icari gitegekanijwe kuba kuri no wa gatanu n'ikindi cyo kwa gatandatu I Bujumbura. Ni biteramo byaboneka ko byishimiwe cyane n'abakunda umuziki wiwe mu gihugu cy'u Burundi, aho bagiye bamwandikira ubutumwa ku rubuga rwe rwa Instagram bamusaba kutongera gusiba. Abamusaba kudasubira gusiba igiteramo bagaruka ku biteramo Bruce Melody yagiye arasivya mu Burundi. Muri ibyo biteramo harimo ico ku Noheli yo mu 2018, ico gihe bikaba vyanuganuze ko Bruce Melody yasibije igiteramo cari kirindiriwe na benshi bivuye gucuka ca politique kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu icigo mu mwaka uheze naho Bruce Melody kumwe n'umuririmvyi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi, u Burundi bwasibije ibiteramo vyabo vyari kuba mu kwezi kw'indwi. Ico gihe leta y'u Burundi ikaba yasibije ivyo biteramo ivuga ko abo banyamuziki b'abanyarwanda ata burenganzira bafise bwo kuremesha ibiteramo mu Burundi kuko batabisabiye impusha. Ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu cy'u Burundi bwavuze ko kumvu z'umutekano no kwirinda ikiza cha virusi ya corona ata muntu u Burundi uzokwemerera kuza gucuraranga ku butaka bwabwo avuye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko kubw'ubwo bushikiranganji uwo boreka kinjira ku butaka bw'u Burundi yari guhava abazanira ico kiza cha virusi ya corona.
Diane Ninina yazwe, urakoze. Nshuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tukiri mu Burundi, leta iratangaza ko ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko byagabanutse mu gihugu. Ni inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda.
Vyatangarijwe mu gikorwa cyo guturira no gusambura ibigwanisho bicira umuriro byegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uburenganzira cabereye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga kuri uyu wa kabiri. Kubw'uburongoye ikigo Senape, umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikwirakwizwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, General Major Jenerose Ngendanganya, ibigwanisho bicira umuriro byaragabanutse mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira agereranije no mu myaka iheze. Marake meza ko kubigwanya burundu bikigoranye cyane.
Turavye mu myaka yahera ibigwanisho byatogwa byari byinshi cyane byashika nko mu bihumbi bamajana byatogwa ku mwaka. Mugabo ubunye turageze aho dutora nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi n'amajana. Bamwe barabitanga mugabo ibyo dubona ngaho byinshi ni ibyo usanga baraditse byaraguye ingese cyane barabinyegeje ahantu ku buryo bitameze neza. Mugabo nubwo kikumara ikigwanisho gushaka kubikoresha.
General Major Jenerose Ngendanganya amenyesha kandi ko mabafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho byiyongereye cyane kuko abantu benshi bakomeretswa n'abitwa usanga batumiswe imbugita n'imipanga. Yizeza abanyagihugu ko hari bikogwa byo kwigisha abenyagihugu kuvavanura n'iyo ngendo yo gukoresha ibyo bikoresho ico bitagenewe.
Twabonye yuko ubu amabi afatiye ku bigwanisho bikira umuriro yaragabanu mugabo hiyongereye yafatiye kubi koresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho. Usanga benshi abakomereka abagwana bapfa usanga bacubiswe n'imbugita zahariwe gukora byo mu gikoni ipanga ishoka icumu. Ubu rero turi mu ihimiriza ryo gusigurira abanyagihugu yuko ibyo bikoresho bitagenewe kwica umuntu.
Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu Rwanda, Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco azatangira kuburana ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa 9. Ni umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda warayabitangarije Ijwi ry'Amerika. Mu byaha Bamporiki aregwa harimo kwakira indonke. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Amezi yarashize aranegwe rw'ubugenzacyaha RIB rutangaje ko uwari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard afungiye mu rugo rwe. Uru rwego rwatangazaga ko Bamporiki yakurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifite isano nayo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu muyobozi adafunzwe nk'uko bigendekera abandi. Uko iminsi yagiye ishira hari n'abemezaga ko ibyo gukurikirana Bamporiki mu butabera byarangiye. Kuri wa gatatu ushingacyaha bukuru bwa Ijwi ry'Amerika ko dosiye Bamporiki itigeze ishyingurwa. Nkusi Faustin avugira uru rwego.
Dosiye Bamporiki Edouard twayakiriye tariki 8/7/2022 yoherejwe na RIB. Icyemezo cyo kwiregera urukiko kizaboneshwa kuri 16/9/2022. Twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe. Twayakiriye tariki 8/7/2022 twiregera 28/8/2022. Hagati aho hari ibibazo bikorwa birimo kuba twasesengura dosiye, kuba dushobora kumubaza, dushobora gukora iperereza ryacu. Hari ibintu byinshi dushobora gufata, dushobora gufata icyemezo cyo kutayiregera bitewe n'uko wasesenguye dosiye. Aho icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye, twafashe icyemezo cyo kwiregera mu rukiko.
Bamporiki Edouard akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke. Umunyamategeko wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda Maitre Vode Kayitana yumvikanisha kuregwa akwiye gushakisha umwunganira.
Abunganizi byanze bikunze agomba kubashaka kuko abantu bashobora kwiburanira mu nkiko nkeka ko abarimo cyane cyane ko ibyaha bakurikiranwa atari ibyaha byoroshye kandi atabuze n'ubushobozi kandi ari n'umuntu wize. Numva risiki yo kwiyunganira atayifata ntabwo numva ko ari ngombwa ko yakora ibyo bintu.
Maitre Kayitana kandi avuga ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze.
Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze, nko kuba nta bimenyetso bikomeye cyane ubushinjacyaha bwari bwareretse urukiko byatuma afungwa by'agateganyo. Impamvu ya kabiri ni ukuba nta mpamvu ubushinjacyaha bwerekanye cyangwa bubona zatuma acika ubutabera cyangwa ahunga igihugu. Impamvu zindi wenda ni impamvu za politiki, iyo umuntu ari umuyobozi nabyo kumufunga ntabwo biba biri ngombwa cyane, barabanza bakabyigaho kuko ntabwo umuyobozi yafungwa nk'umuntu usanzwe.
Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ahita atangira gukorwaho iperereza. Asumita Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Abasirikare ba Uganda bari mu mirwano nicyo Uganda yita inagondwa za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye guhabwa inkingo za Ebola. Uhagarariye OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima muri Uganda avuga ko byatewe nuko aba basirikare bakorera mu gace gakunze kwibasirwa na Ebola. Inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'ubuzima ku isi muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, avuga ko virusi ya Ebola yongeye kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo akaba ngombwa ko hafatwa ingamba za mbere kugira ngo ikumirwe biciye mu nzira zitandukanye zirimo guhingiza abari ku murongo wa mbere mu bikorwa bitandukanye muri ako gace gakunze kwibasirwa na Ebola. Niyo mpamvu twasuzumye uburyo butandukanye bwo gutabara dushobora gukora nko mu rwego rwo kugenzura iyo ndwara no kureba ko hari ubushobozi bwa laboratwari zegereye aho virusi yibasira cyane, kimwe no kugira inkingo zihagije hamwe n'ibigo byita ku barwayi kugira ngo iyi ndwara tuyirwanye itarakwirakwira. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yari iherutse gutangaza ko iyo virusi yongeye kugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Igisirikare cya Uganda kiri mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za ADF muri ako karere ko mu burasirazuba bwa Kongo kivuga ko kiri mu bashobora kwandura iyi ndwara, kandi akaba cyatangiye gukora ubukangurambaga bw'abaturage mu turere gikoreramo kimwe no gufata izindi ngamba zo kwirinda. Kapiteni Peter Mugisha, umuvugizi w'abasirikare bari muri urwo rugamba rwo guhasha ADF mu gikorwa gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi cyiswe Operation Shuja, yatangarijwe irya Amerika ko babonye inkingo zirenga 10,000 kandi ko bashinze n'ikigo gishinzwe kuvura Ebola mu nkambi yabo kizakoreshwa mu gihe hari umuntu wanduye.
In last 2 weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola. So given the fact
mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe I Beni yapfuye azize Ebola, ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo, abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe icyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure, ariko kandi n'abandi bakozi bari imbere mu karere turimo nk'abo mu by'ubuvuzi, abagenzi ndetse n'abaturage bari aho dukorera bagiye gukingirwa. Mu muhango wo gutangiza ikingira ry'abasirikare ba Uganda wabereye I Fort Portal hafi y'umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'ubuzima ku isi ndetse n'abo muri Minisiteri y'ubuzima muri Uganda bijeje abasirikare kuri uru rukingo rwujuje ubuziranenge rutateza ingaruka izo arizo zose ku muntu warufashe, kandi akaba rukora neza mu kurwanya Ebola kugera kuri 90%, akanaba rwarakoreshejwe no mu 2019. Ingabo za Uganda zimaze amezi 8 mu burasirazuba bwa Kongo zikorana n'iza guverinoma y'icyo gihugu kurwanya abaterabwoba ba ADF bamaze imyaka isaga 20 bakorera mu karere ka Beni. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika. Mikhail Gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviet yitabye Imana ejo bundi kuwa kabiri, yari afite imyaka 91 y'amavuko. Asize murage ki mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabibajije Frederic Bamvuga Iyumvira wigeze kuba vice president wa mbere wa Repubulika y'u Burundi yanonosoye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga ari Brussels mu Bubiligi.
Urupfu rwa Mikhail Gorbachev murubona gute ku byerekeye mu gihugu ciwe no mu makungu muri make?
Muri make urupfu rwiwe bwo nama ku buryo butandukanye kuko abantu bemera ijyanwaro ya URSS ya kera uyu munsi iserukiwe na Vladimir Putin, abo bantu ntibashaburirwe ahari n'urupfu rw'uyu muntu kubera ko bababonyeho ahari n'umuntu yabahemukiye kubera ko uyu Gorbachev kuva ashitse ku butegetsi cyane cyane mu myaka ya 90 yazanye politike batari bamenyereye, politike yitwa perestroika. Iyo politike ya perestroika kwari ukubaka Uburusiya akurikije ubutunzi bwisanzuye atari bwa butunzi bwugaranywe bwari muri Union Sovietique. Ikindi cya kabiri politiki yamuranze muri uwo mwanya muto yabaye ko hari ikintu cyitwa glasnost, kuvuga gukorera ku mugaragaro mu bijyanye na politiki y'igihugu, ni ukuvuga akarekura abantu bakisanzura bakavuga ibyo bifuza ingene y'ukiri butwagwe, hanyuma ni ukuvuga abarekuye ko abanyagihugu n'ijambo kugira ijambo rero, kuvuga nko ku banyamakuru hamwe yebwe bakuvuga ko ibyo kuvuga bitarinda guca mu rwego kanaka umaze kuyisuzuma barari kubivuga na politiki y'iwabo. Nibyo bintu bibiri ahanini byamuranze, ariko nituma rero abarusiya uyu munsi mbere ko bashaka iyo politike n'abandi benshi batamwemera kuko iyo politike bayaba.
Ibihugu byo mu burengero bw'isi byo byabonye ko yuguruye Uburusiya mu makungu mbwango ko Mariko Mararivuga kubagishaka kugarura uko icyara cyitwa ubumwe bw'abasoviet cyari kimeze, mwavuze president hari muri iki gihe Putin ko afise intumbero nk'iyo. Ubu umuntu yitegereje nk'abitegereza ibintu barabona ko Uburusiya buriko busubira muri ibyo bihe aho imishyamirano yari ikomeye hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'icyitwa ubumwe bw'abasoviet. Kubakurikirana ibyo bintu babona niko mubibona namwe mubona iryo ragi ryiwerera tacho ryashitseko
ivana n'ababiraba uwajije aba bantu bo mu burengero bw'isi barakubwira bati umuntu cyari yahangaye kandi yarazanye amateka adasanzwe mu Burusiya. Bagiye abantu ba Putin aza kubwira bati uyu muntu yari muhemo yaratugokeye kuko yatabawe tuba twarateye imbere ntituba tugeze ngaha. Uyu munsi rero icyo Putin ariko arakora bavuga ko ariko arubaka ibyo Gorbachev yasambuye. Rero kibaza uti mbega ko uyu Gorbachev yavuga ati jyewe ndabyo ubutunzi aho bugeze hari imigano y'Abarusiya aho igeze gusubira inyuma. Rero urumva iyo rero bigeriza bwajyara ya mishyamirano hagati yabo mu burengero n'Abarusiya usa bavuga bati ntishoboka izo nduru ziza guhagarara. Uburusiya bwari kugira gusubira inyuma kuko ntibwari kubuteye imbere. Uyu munsi naho urabona bwinjiye mu ntambara, kandi ni ukuvuga ubutunzi na bugeze urabona wafatiye n'ibihano n'ibiki burya intambara mbi nicyo cyari ikintu gikomeye kimaze kwinjira mu ntambara kitazi gihita.
Muri rusange rero mubona iryo ragi ryiwe ku rizo mpande zose abamwemera n'abatamwemera, ariko mu mateka y'isi iragi ryiwe ryarafashe ikibanza muri make.
Iragi ryiwe mu mateka y'isi rirafise ikibanza kandi rizobandanya. Kandi rigasi we gusa ajya ati yari umwe usomye wize neza ibintu byabaye muri kirya gihe urafata ibihe bitatu bidasanzwe. Igihe cya mbere ni igihe tanto yavuka muri Polonye yagendera Polonye bwa mbere, kandi abakatolika muri Polonye bari gushaka 90% bakavuga ati twe tubakeneye yuko turonka natwe ukwishyira tukwizana. Urumva arababwirije ati nimugumye mutima
hereze umwanya ugiye kutubana muto. Murakoze cyane, yari umutumire wacu Frederic Bambuga inyumvira yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi, akaba yanonosoye ibyerekeye imigenderanire mu makungu, akaba kandi akurikiranye hafi ibyerekeye politike mpuzamakungu. Turabashimiye,
murakoze nane n'ugushima.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ariko ntimuze gutangwa n'aya saa saba ndetse n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa kumi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Murakarama, mwari kumwe na Thomas Kamilindi.